imitima yacu ifatanije nimuronderere uruhukire mu mutima w'Imana. Mureke imbeya z'urukundo rwanyu zigurugumbe zigana ku Mukiza. Niwe mutwe, natwe turi ingingo. Niwe muco, natwe ni twebwe umuco urasirako. Niwe databuja, natwe turi bene data. Niwacu kandi natwe turabiwe. Nimuze, nimuze bana b'ubuntu, maze muvugurure isezerano mwamusezeraniye. Murahire, murahirire uwatuneshereje yuko muzomukunda kandi mukaba bizigirwa kuri we bivuye mu mutima wanyu, mu mitima yanyu. Niba urukundo rwanyu rudashitse, nimutakambe muronko ubutabazi uva kuri Yesu gushikaho azoruhagarika neza rugashikama. Bagenzi banje bakundwa, koranya baba bo mu muryango wawe, mubashikane n'Imana kugira ngo bakoranire hamwe bivuye mu mutima nk'uko uyo mwami igihe ava hagati yacu akajya mu ijuru yabigombye. Mudukoranirize mwami mu kuri kuva kuri wewe, mucyo ibikayangana byose biva kuri wewe. Urukundo, urukundo ni wewe wadutegetse ngo dukundane. Nongere intege abacitse intege mu abacitse intege mu mwe muzabo. Niwatse umuriro w'urukundo kugira ngo umwe wese muri twebwe ashobore kubona twebwe tuva mu muryango umwe, uhagarare nk'umuntu umwe. Dufashe kugira ngo tube umwe nk'uko nawe uri umwe na so, gushikaho hano ku isi hatazongera kubaho urugingo rwibereye ukwago utari ku mubiri. Kandi umuco udufise twebwe uva kuri wewe. Gutyo rero isi izomenya ko turabigishwa bawe. Amen. Ingo nimuze tujane i Golgota turabe ibyabaye ku bwawe ku musaraba. Yarababarijwe hariya kandi aragusengera, arasuzugurwa n'abantu, arashibugwa abantu baramusuzugura. Yarapfuye aragupfira, umwami yarapfuye ku bwawe. Ingo tujane i Golgota, umucunguzi w'abari ku isi yarasheshe amaraso yiwe. Kandi uyo muntu usuzugura bigezaho ari ku musaraba, ariko haravuye ijwi ryavuze ngo byose birarangiye, byose yarabikoze ku bwawe. Ingo nimuze tujane i Golgota, kuko hajya igihe yari ku isi yuri ku isi urumva kwijuru yuri ku isi urumva kwijuru likwegereye Yesu yatwaye yikoreye ibyaha byawe igiye kumusaraba bitangira impongano mu mubabaro yabikoze nk'umucunguzi wacu yarabikoze kubgawe Bena tawa kundwa na washiki wacu mu mwami turabaramukije mwese bivunigishika cishi mwebwe mwese muri ku murongo rukana bumenyi kugira mushure kumva kino kugira gikorane kiro gica kunguruka na bumenyi turashimira cyane umwami kubona yatugiriye buno buntu bwo gushobora kwizera uvugishwa nawe kwizera bivuye ku mutima ubutumwa bwa kino gihe cy'iherezo no gushobora kubandanya tutanyiganga mu nzira yacu dukurikira umwami ivyo byose byavuye ku buntu bwiwe nta na kimwe twakoze kugira ngo duce kubihabwa ariko turanezerewe kandi turashimira Imana ko umwami yatumenye kuva kera kandi ko yabonye imitima kandi akabona yuko tuzomwizera nubuntu tutari tubereye kubona dushobora kwizera bivuye mu mutima ivyo twahawe nashaka imbere ko dusenga some ijambo riri muri Zaburi igihe ijambo rijanye n'igihe turimwo Zaburi 83 ni ndirimbo kandi ni Zaburi ya Asafu mu murongo wa mbere Mana leka kwihorera Mana ntupfe kunuma ntiwirengagize kuko abansi bawe bateye umuvurungano abakwanka bavyukije umutwe mu rongo wa kane banogangiriza inama y'ubugunga abantu bawe bagira inama bo wahishije baravuze bati nimuze tubarandure ntibabe bakiba ihanga kugira ngo izina rya Israel ntiribe ricibukwa ukundi kuko babandi bahuje umutima wo kuja inama ni wewe bashiriyeho amasezerano nibo ubo mu mahema ya domu n'abashimayeli kandi n'abanyamo wabu n'abahagiri n'abagebaru n'abamoni n'abamaleki n'abafilisitiya n'ababa itiro n'abashuri nabo bafatanije nabo batabaye abaroti ubagire nk'uko wagize wa Midiani nk'uko wagize Sisera na yabini kuruzi rwitwa Kishoni bayogereye kuri Endori bacitse intabire y'imisozi abapfasoni babo ubagirire nka Orebu na Zebu abaganwa babo bose ubagire nka Zeba na Salumuna kuko bavuze bati twinyagire umugwa w'Imana mana yanje ubahindure nk'umukungugu uvugutwa n'agashururu nk'umuguruka utwarwa n'umuyaga nk'uko umuriro uturira ikibira nk'uko imbeya zawo zifata imisozi abariko ubahigisha ikivumbuzi cawe ubacisha ivuti ikirura cawuze mu maso habisoni kugira ngo barondere izina ryawe uhoraho bamaramare bahagarika imitima gushitsa ibihe bidashira bicwe n'isoni bayogere kugira ngo bamenye yuko wewe witwa uhoraho kwari wewe usumba vyose ukaganza isi yose amen gushika hano rino jambo ry'igiciro kinini rihuye n'ibiriko biramubwiye cacu nta kindi twokongera ko kuri bino bintu ariko turabona yuko uradi ibintu kwiraba ku isi ko ukuza kumwami kuri hafi ubure dushaka gutegurwa ku bw'uwo munsi ugaruka kwiwe kugira ngo tuzobe twiteguye kugenda tuzobe twiteguye kwambara impuzu yera ku munsi w'ubwiza kuza ku mwami wacu Yesu Kristo kugaruka dusenge twese hamwe mana yo kwizigirwa data wo mwije turagushimiye turaguhaye icyubahiro cyose n'amashimwe yose kubw'ukugira neza kwawe kubw'ubuntu bwawe ibyo uri kurashyitsa ku bantu bawe mwami ndehezagira abakozi bawe bamye bagukorera bivuye mu mitima nuduhezagire twese twego bari ko barumva ijambo ryawe nubane na nube hagati yacu muri byose turagushimiye cyane mwami kubona utwemereye gusohoka kumva buno dushobora kuva muri kino gikorane duhezagiye uhabwa icyubahiro n'ishimwe mu izina ryawe rya Yesu Kristo amen. Ubu rero tugira twumvirize ubutumwa mu buryo bw'amasanamu hanyuma duce dushyira ko n'ubutumwa n'igikorane mwenda Abrahamu yagirishije asengera abagwayi umwami abahezagire mwese amen. Bendata bakundwa na bashiki bacu mu mwami nanje nashaka kubaramutsa bivuye ku mutima ntasho zibagere ko zivuye izirika mwendata shalo yadusomeye ijambo rikomeye cyane ry'intangamarara riraba Isirayeli nibiriko birahabera muri kino gihe twongeye ko Sofoniya igice cya kabiri tukongera ko na Zakariya igice cya 12 ku Yerusalemu hazuba ibuye ritsitaza ku mahanga yose arikikije kandi bose bazokomereka intoke ariko ntidushobora guteba kuri kino kiguno munsi tubona yuko ibyavugishwe muri Bibiliya ko biriko birashika imbere y'amaso yacu uno munsi turabona yuko twebwe nk'ishengero Gimana nzima ko turiko turumva ijambo ryahishuwe kandi tukemera kandi turemera ibango ry'ubukozi Imana yahaye mwe Abrahamu kandi tutariko turaca iruhande y'ivyo nico gituma amajambo ariho tugiye twumvirize majambo make imbere yuko twumvirize ubutumwa hamwe n'igikorane cyo gusengera abagwaye mwe Abrahamu yagirishije tugiye kumva mu kanya Imana yari twararitse yarabereye maso ibyo bintu kugira ngo ubutumwa navuze mu myaka yaheze busore kumvikana mu isi yose kandi abizera mu mahanga yose mu ndimi zose bashobore kumva ubutumwa bwa nyuma kandi bashobore gutegurwa ndababwira ikindi kintu mwereza bwa nama yari umuntu yoroheje asanzwe yari umuntu mu butumwa tuja kumva uno munsi yarashyize hamwe ibishingantahe ivyo yagiye acamwo abishyira hamwe n'ijambo ariko rero icyemezo umwami wacu yagiye gutanga kuri ivyo bintu nico gikenewe cyane nkuko byagenze ku mwami wacu. Umwami wacu ntiyavuze ubutumwa gusa ahubwo yaranakije n'abagwaye harabaye bitangaza n'ibimenyetso kandi byari meze cyo kimwe no kuri mwe ndata Branham nibango gyo gyubukoze mwisi yose ni muheza gigwe mwese abariko barumva muri kino muri no mwanya canke baza kumva muri no mwanya baza kumva ivi umwami ariko aratubwira kandi bakabona ivyo ariko arakora mu gihe cacu canke bakabona ivyo yakoze mu gihe cacu ni muheza gigwe mu izina gera rya Yesu amen. Data twese uri mu ijuru turagushimiye kuri uno mugoroba mu izina rya Yesu umwana wawe yaje ku isi agigwa icyaha bwacu afata ikibanza cyacu ku musaraba ikavariyo kugira ngo bice mugororoka kwiwe dushobore kugororoka biciye mu kwizera dufise mu gikorwa ciwe turagushimiye ko nawaduhaye no mahigwe mu gihe atani ivyizigiro bikihari ivyizigiro vyose vyuko dufise umutekano vyose vyaragiye ivyizigiro vyose vyuko twogira ubuzima bwiza mu mahanga ntibikiriho kandi amahanga ariko aragwana nandi mahanga bwami bukagwana n'ubundi turiteze kuko igihe kigeze kure harimwo kunyiganga ku isi turanezerewe kubona hari igitandara ubuhungiro dushobora kwihisha mu gihe cy'igihuhusi turagushimiye ku bw'ibyo kandi turagusabye data kugira ngo ubane natwe mu rugendo rusigaye kibigiye kidasanzwe data hariho batanze amakarata menshi y'abakeneye gusengerwa abantu duteza gusengera bagwaye iki cyoma ntagire n'umwe asigara ari umunyantege nke inyuma y'igikorane buri munyabyaha wese aze kuri wewe kuno mugoroba igihe mwe data tafi aza guhamagara abantu bajya ku gicaniro umugabo cyangwa umugore ari hanatizera ashoye kukwemera nk'umukiza wiwe ese icyoma abasubira inyuma bakagwa ku Mana kuko tuzi uko igihe kigeze kure kuko turi gusabye mu izina rya Yesu amen. Murashobora kubyagira uno munsi n'umunsi udasanzwe kuri jewe uno munsi nagize amahigwe yo gushobora kugendera ibiro byitwa Abandon Life and Digest nk'uko mwagize amahirwe yo kugira ibiro nk'ibyo muri kino gisagara Imana yarafasha abantu ifasha abantu bari bahagaze ku ibara bariko baririmba bariko baharirimbira uno munsi barazunguruka isi yose batwaye buno butumwa bwiza ndashimira Imana kubw'ibyo bintu kubw'abo bagabo bivuye ku mutima Imana ikomeze kubahezagira mwendata Aura Robert na mwendata Tommy Osborne umutima wanje urarengerwa n'umunezero iyo mbonye umwami ariko arafasha abantu biwe iyo ariko arakora ikintu gifasha abantu biwe buri mugoroba mbona abantu barungitse dutambara n'amakete kugira ngo nsengere ibyo bitambara kandi ndizera narasomye yuko benshi ndasoma ko abantu bandika bakavuga ngo nsiga amavuta ku iyo utwe dutambara ngo kumbure ko ari vyiza ariko turizera yuko iby'Imana bugihezagiye bujya nako turabishigikira iby'Imana hezage turabishigikira natwe ariko muravye vyanditswe igihe cya Paulo udutambara ntibadusuka ko amavuta oya ahubwo Paulo yarabisengera yaradusengera ndizera ko Paulo ibintu yabikora nk'uko yabwiza gukogwa ndizera yuko Paulo yakoze bijya bintu abikuye kuri wa mugore w'ishunemu igihe wa mwana wiwe yazuka avuye mu bapfuye kuko uvugishwa n'Imana abwiye igihe azatifata inkoni yawe iyi nkoni uze kwishyira ku mutwe w'ujya mwana yarazi yuko ivyo yakoze ko vyose byari bihezagiwe ariko ukwizera kujya mugore ni kwari mwijya ngo ni kwari mu bavugishwa n'Imana nicyo gituma vyabaye ngombwa yuko Elisa ajyama kuri ujya mwana kumusengera turazi yuko igihe nashika hano naravye ndavuga nti ibiro byanje bigiye kuba bitoyi Mfisa kamashini ko kwandika gatoyi mukabiro gatoyi ubu bikabwiye kumbana gato gose ariko tuzosenga turasengera tuno dutambara kugira ngo umwami ahezagire kandi afashe abantu bamufite ivyizigiro bose nimutakira nimutashobora kuronka gatambara ko gukoza kubagwaye muze munyandikire nzoka barungikire turafite igikogwa kandi turagerageza gukora uko dushoboye naho tubishura dutevye mutwandikiye uko biri kose tuzokwishura kandi tubarungikire ivyo bintu atacyo mubari tubarihishije mudata du plaisir araza kuvuga buri mugoroba du plaisir aravuga aragira akanya ko kuvuga nimba ndi ha nimba vyombera vyiza yuko muri kano kanya ntangura gusengera bagwaye no munsi twafashe ingingo navuganye n'umuhungu wanje twafashe ingingo yo gutanga amakarata y'abasengerwa kugira ngo dushobore guhamagara bagwaye baze gusengerwa buri mugoroba twizigiye ko mwemu yera akora kandi ahamagara abantu kugira ngo mumenye yuko ari hano sinizera yuko hari umuntu ku isi ashobora kugira umuntu ngo akize mugenzi we n'abaganga barashinga intaye bakavuga yuko ugukira indwara kuva ku mana haranditswe ngo nduhoraho agukize indwara zawe zose kuva 15:26 turashimira imana kubwa abaganga ntitubacira urubanza na gatoyi ariko nta muti n'umwe ushobora kugukiza ntuzigerubaho umuti ushobora kugukiza iyo miti ifasha bamwe ariko ikagira n'abandi kumbure mbere ikanabica ntagukira indwara kuva ku bantu mfise igikomere mu kiganza nta muti n'umwe wonkiza naho kuba gakomere gatoyi nakomerekejwe n'imbugita noshobora kwitema nkoresheje imbugita nga ni mukavuga muti mwerata Branham uravuga ngo uyu ngo muti ni wagenewe gukiza abantu bikomerekeje hamwe mvuye muri umwanya maze bakasiga mavuta umubiri wanje kugira ngo ngumemeze uko nyine imyaka 50 abaganga bakomeye bo ku isi barashobora kuza bakansho naho nakomeretse ariko mu myaka 50 aho banshonye hazoguma haboneka muravuga muti ubugingo ubuzima bwavuye muri wewe none gukira indwara ni iki biva ku imiti umuntu aba yanyoye cyane imiti nishobora gushona ahakomeretse mfashe ndiko ndahindura nk'ipine nk'ikomeretsa ngatangira ku muganga amubwira ngo mbega wovura ukuko kwanje kugira ngo mbandanye mpindura ipine yanje yombwira ati wa mugwayi wowe urakeneye kuvugwa ahubwo mu mutwe sino kuba kwimubwira umubwiye uti muganga w'urumukiza niwe ukize indwara yo kugira ati oya arashobora gushona ahantu kukuboko ariko si wakiza imana niyo mukiza w'indwara aba doktore b'ibitaro mayo barigeze kumpa ikiganiro n'abandi baganga boshe urabona ko bandika bakavuga ngo nituvuga twe tuzifata ngo turabakiza bakize indwara imana ni ikize indwara kandi twe tugerageza ngo kugira icyo dukoze gusa umuntu umwe yarambwiye ufashe penicilline irica mikorobe imigera ni nkaho wowe ufise inzu yuzuyemo imbeba ariko uzihaye umuti sumu ya panya yica izo mbeba ninako bimeze kuri penicilline imigera y'ingwara irapfa ariko ubugi imana nitanga gukira indwara kose kuva ku mana nimwizera imana izo kwitwararika ibisigaye turasengera abagwaye ariko ntitubakiza ntitubaho gukira indwara narabonye abantu ibihumbi n'ibihumbi bakize indwara haruna bagarutse barazuka kubwibango ry'ubukozi bwanje ariko sindigera nkiza umuntu numwe jewe ariko bo baba bize igikorwa Kristo yakoreye Golgota yarakubiswe kubw'ibicumuro byacu kubw'ibigabitanyo byacu mu mishagu yiwe twarakize mu gikorwa ciwe cashikije nicyo twizera biciye muri icyo gikorwa niho byose bibera muri muragaragaza ko mwizera yuko murizera yuko kumishagwe bitwakize niwe muherezi wacu atuvugira iyata kugubutumwa bwiza sino bimenye abitari uko nobaye natahuye nabi ariko niba ntatahuye nabi narabonye yuko yakoze ibintu byinshi mu buvuga butumwe yarambwiye umunsi umwe ngo sinizera ngo naho ngo naho umuntu agwaye kansere yokiramo na sino kwizera ndamubwira nti nterega ivyo byagenewe abatizera bigenewe abizera gusa abizera abatizera ntibizegere babibona ivyo ntivyabagenewe vyagenewe abizera kuko vyose bishobokere uwizera twebwe abizera turafise abayuda benshi bafise ibintu byinshi bakora mu migezo yabo byo kurambira ku biganza byo mu bapagani babikora murabona yuko Yayiro yaje kuraba Yesu aramubwira ati ingo urambika ibiganza ku mukobwa wanjye kugira ngo ushire gukira ingwara kuko yaragwaye nkuko byanditswe muri Marko 5:33 ariko ku Baroma ujya mu gabisha wa mu Roma yavuze ngo ntibikwiye kuza mu nzu yanje ntibikwiye vuga ijambo rimwe gusa umukobwa wa umukozi wanje cyakiri nkuko byanditswe muri Matayo 8:18 muri Afrika twarasengeye abantu abantu bane cyangwa batatu baje baravuga bati hari diba muri Afrika y'epfo aho umwe ndaza duplaces aturuka hari ahize abantu 30,000 mwaya muto bime Yesu Kristo nk'umukiza wabo n'umucunguzi wabo mwenda ta Boswolf yaharuye ko bari 2,000 benshi muri mwe muramuzi sinzi ibihumbi n'ibihumbi yaharuye abimuga impumyi bataye hasi amabekiye yabo bose kuko bari bakize indwara zabo barabonye ukuri baca barizera ko bakize ariko hano muri Amerika dukeneye yuko baturambika ku biganza tuzobibakorera nk'uko mwizera turaneze gitwe turasengera bagwaye ariko iciza n'igihe ukwizera kuje umuntu yumvise ijambo ry'Imana mukeneye kumva ubutumwa tuza kuvuga muri kano kanya 15 gusa ngira mvuga ituntu dukeye gusa muri kino gikorane nashaka gusoma umurongo uri muri Matayo 14:25 Yesu arababwira ati ni jewe ntimugire ubwoba esukuntu tihumura ni jewe nimureke gutinya 20 hari hageze kukagoroba ndashobora ndabibona ukuntu vyagenze igihe ujya murovyi akomeye yaginjira mu mazi agiye kuroba hanyuma baricara mu bwato Matayo 14:27 acha yicara iruhande ya mwene se Andrea bose baratangura barasoza batera baje imbere hanyuma haba gacerere umwe rero muri barasezera bari basigaye ku nkombe baratangura barasoza bagana mu kiyaga baragera kure aho ta muntu yari akibabona Yohana arihanagura ivyuya kuba ari bariko barasoza barushe aravuga ati bene data aravuga ati ige nari nkiraga ngo gato ndibuka yuko mama yahora mfata mu maboko yiwe akambwira akansomera ivyanditswe vyera akambwira ingene ihanga ryacu ubwoko bwacu baje muri kino gihugu bakuwe muri Egiputa aho bari babaye inyagano imyaka 400 yose n'ukuntu Yehova Imana ikomeye yabamanuriye umutsima uvuye mu ijuru akabagaburira imyaka 40 ndibuka ningena abwiye mama ndabwira nti mama none amareka barateka imikati kuyabo bantu bose bakayirunkira ubwoko bwacu mu bugaragwa akambwira ati wa gahungu we Yohana suko vyagenze sinibaza yuko abamarayika barinze gukora imikate myinshi kugira abayabantu ariko ndizera yuko Imana umuremyi w'isi n'ijuru yavuze ijambo rimwe gusa hanyuma imikati gakiremwa kugira ngo ishura kugaburira abajya abantu bose mu bugaragwa none mwe bwega ben data mwabyibajije kwiki gihe mwabo igihe mwabonye gute gihe mwabona umwami wacu igihe yafata imikati imikate n'udufid hamaga akagaburira ibihimbi n'ibihumbi by'abantu kumbure ati kumbure ndibaza ko tutihenze kuko ujya muntu arafisa ahuriye na Yehova kuko raba arashobora kugwiza imikate mu biganza byiwe sinibaza yuko yavuze ngo ujya muntu ngo numuvugishwe n'ibinyo nibaza ko Yohana atigeze avuga ijambo nk'iryo ahubwo yaravuze ati ndizera ko dukurikira umwana w'Imana Haimanda ndabona Simoni nawe yaciyavuga Simoni murobyi yaciyavuga ati aha niho twahora turobera na papa haize imyaka myinshi yahora ntera inkuru akambarira ati urabona ndashaje papa akambarira ati naragereje gukorera imana ati nabayeho niyubaha uko nshoboye bana banje nabarereye mu kwizera iyi imana yacu ariko biraboneka biragaragara ko ntazobona wase umwe yasezeranywe ariko mwebo mukiri bato kumbure ko muzomubona ubu rero mwana wanje imbere yuko mpfa nshaka yuko bino bintu biguma mu mutima wawe kumbure ko sewa Simoni Petero yashoye kumubwira ati muhungu wanje ntuze wigere uhebe ijambo ry'Imana ugumane n'ijambo uko vyogenda kose kuko Mose uvugishwa n'Imana wacu yatubwiye uko Imana uhoraho ora Imana zohagurutsa uvugishwa n'Imana mu bantu ayi wacu kandi azoba ari Mesia azoba ari umuntu asanzwe azovukira hagati yacu ariko none uzomumenya gutega muhungu wanjye azoba ari uvugishwa n'Imana kandi wibuke ko azoba ari Mesia Harezi gihe kinini kino gihugu mu gihugu cyacu taronse uvugishwa n'Imana hanyuma mu nyuma Andrea na wacaraza atangura kubabwira ibyo yiboneye i Nazareti Andrea atabwira Yohana yamubwira ati ngo igera hano ati ariko umunsi umwe yaranyemeje ajyana turajyana ngenda kuraba ujya muntu nta kintu gisanzwe nabonye ariko yarambwiye ati wewe uri Simoni yarazi izina ryanje yarazi n'izina rya papa wanje kuko yari umuntu yubaha Imana ibyo byari bikwiye kuri jewe imbere yuko ndamubona amanyura umukate akawuhezagira nari namenye kuva kera yuko ari Mesiya ujya mugabo kuko papa yari yaransomeye ibyanditswe kandi izere yuko ibyanditswe bikigira bibesha nari nezerewe no kubona yuko ari Mesiya n'icyo gihe rero yacyavuga ngo ati iyo muraba ukuntu Natanaeli yaciye yifata icyo gihe ati Natanaeli igihe namuzana nkamuzana aho Kristo ari baca baraganira yari mu nyonga zaye ari imbere ya Yesu nari namubwiye uko biza kugenda ariko yari yanyishuye ngo ni ibintu wewe wibaza ubundi ntibishoboka ariko ashitse mu nyonga imbere ya Yesu Yesu yaramubwiye ati yaramubwiye uwo ari we aramubwira ko yari umuntu w'imvuga kuri mutima we Natanaeli rebe aratangara cyane igihe yabwirwa ayo majambo imbere y'uko dushika mu gikorane Natanaeli yarazi neza yuko ari umwana w'Imana hanyuma narabonye Ndereya nawe ndabona Ndereya nawe yaciye ajya iruhande ya Petero aramubwira ati mbega none mwebwe mwese twiyumvise gute igihe twagenda hamwe muri cya gisagara tugiye kugura imitsima igihe twagaruka bariko baraganira twarabonye yuko ariko aravugana n'umuntu turbe duce turegera kugira ngo dusore kumva yari umugore avugwa nawe mu gisagara niwe ariko arabwira haya ku kidengeri ku iriba rya Yakobo twarabonye ingene yamubwiye ngo ugende urondere umugabo wawe natwe tuce turarabana acya aravuga ujya mugore ngo nta mugabo mfise twaciye twibaza tuti hari ikintu kiza kuba acharavuga ujya mugore acharavuga ati nta mugabo ufise aramuraba aramuraba aramubwira ati wishuye neza kuko ufise abagabo wagize abagabo batanu nuwo muri kumwe no munsi usumugabo wawe nkuko biri muri Yohani gishakane obendata mwarabonye ukuntu ujya mugore yaciye asa mu maso yiwe acyarahindukira aravuga ati mwami uteza kuburi wa muvugishwa n'Imana turazi uko aho Mesiya azozira azotubwira ibyo bintu byose ariko none urinde acyarahindukira aravuga ati abwira wa mugore ati ni jewe nyene uwo muriko muravugana uravye uko uwo mugore yaciye ahindukira ubwo ngana cyariruka mu gisagara aravuga ati nimuze murabe umuntu yambwiye ibyanje byose ubwo niyo bari Mesiya turindirega yemwe ubwo niyo bari wa muvugishwa n'Imana Mose yavuze kwazoza mu gihe cy'iherezo ari hariya kwiriba rya Yakobo yambwiye ibyo nakoze byose nacyo yansigiye mwabibo mwabonye gabe ndata igihe wa Musamariya abasamariya igihe basohoka bava mu gisagara ntibabajije ngo asubiremo ibyo bintu oya bari bemeye rwose burundu igikinga ntaye ciwe hanyuma barabandanya rero mu bwato barabandanya mu bwato ariko barasoza muri Matayo 17:27 na ni muri ico gihe rero Satani yaca haguruka aravuga ati ubu rero ndababonye nibonyene ntibari kumwe n'umwami ubu ngira ndabihore ndabamare kuko barirukanye amadayimoni yanje ubu rero ngira ndabamarire igihe Satani abonye umuntu ari kumwe na Yesu aba yifuza kubamarira nico gihe Satani aca yinjira akinjira mu ikoraniro iyo atacyo munezwe iyo mwaheze ibikono by'amasengesho iyo mwitaye iby'umubiri mutitaye iby'imwemu mutitaye iby'amwemu Satani aca yinjira akaduhu akatwubira tutari kumwe na Yesu oh mwami ndasabye ngo ishengero rikanguke kugira ngo basenge ijoro ryose abantu bashobore kuba bamwemu nibyo bintu bikenewe kugira ngo dushobore kwinjiza abana b'ubwami binjire mu bwami bw'Imana birakwiye ko icyo kirere kigaruka kuno mugoro wa mugihe twicaye hano iy'abatwari turi mu kirere cyiza uno mugwi wose woce wuzura mwe mu yera abantu bose byose bivana n'ukuntu mumeze mumerewe murashobora kuba muri irigirili rira hantu umuski uzosoka hari kirere cyiza urashobora kuba uri rigiriri niri ginkoko riri kikaba ritaye ahantu runaka ariko rikabundikirwa ariko ugiye kirere kaka cyanwa kaka rirokari liraberuka narabonye ntidukeneye vya teoloji dukeneye ahubwo yuko mwe mu w'Imana asukwa ku bantu kugira ngo azane ikirere cyiza cy'ubujyo bw'imwemu ataraba gishengero riva ngo jenizere bicanki iya oya biragoye yuko mwemu ashobora gukora iyo abantu bakora ibyo bishakiye murazo ku munsi wa Pentecote mwemu yari yaramanutse bari bakoraniye hamwe bahuje umutima n'inama hanyuma hava ikintu mwijuru kimeze nk'umuyaga mwinshi cyane hari akeneye yuko aba ikirere cyiza nicyo dukeneye muri kano kanya obe ndata ishengero ryategerezwa kuba riri ku birometero ibihumbi n'ibihumbi turavye byabaye hariya muri Afrika turavye ingene biri gahamu abantu bamutumye ko mu butungane kuko hari abantu badakunda ijambo ry'Imana twarabonye yuko dukeneye ikindi kirere cy'ubujyo bw'imwemu gitandukanye n'icya teolojiya turakeneye ubushobozi bwa mwemu yera hagati yacu turakeneye abantu bashobora guhagarara ku by'Imana yavuze bazi yuko ari ukuri nicyo kirere dukeneye ni gihe gikomeye turabikeneye cyane turakeneye umurabona twitayeho ubuzima bwa none ibintu bya nkenerwa ntitubyitayeho nitwabwiriza gukora uko birakwiye ko turonka icyo kirere cyiza Kristo Yesu ntiyari kure yabo nkuko tubisoma muri Matayo 25 yarazi uko baza kumukenera nubwo bariko barasoza natwe kuno mugoroba turazi ko tumukeneye muramukeneye twese turamukeneye umwami Yesu ndamukeneye ndamukeneye muramukeneye murabona nikintu sinzugera ndamuhaga namankeneye imana ese icoma tukareka ibindi bintu byose kugira ngo tumureke we yinjire tugaheba ibyacu byose tugaheba ibyumviro byacu kugira ngo mwemwe irashobora kwinjira kugira ngo ashobore gukora ibyo yasezeranye kandi abitwibutse Yesu yarazi uko abigishwa biwe batezwa kumukenera nico gituma agiye kumusozi Yesu acagagara kumusozi kugira ngo guma barabo uko basoza araba ikiyaga cyose ukuntu kimeze yarazi uko baza kumukenera kaza kubaza ngo bafashe aravuga ati yarazi uko natabari kumwe nawe ko natabari batari kumwe nawe ko satana za kububira none acaragenda za kumusozi kugira ngo arabe ukuntu baza gukora urugendo rwabo turazi uko yaduze kumusaraba aradugara ko igikogwa hanyuma heje giva cha duga mwijuru ari mu guhoraho arazi yuko ishengero giwe limukeneye nico gituma igisho giwe rihorana ntajyo lituraba akeneye abantu bafite kwizera abantu badakekeranya abantu nubwo bari mu ngorane baguma bizera imana bizera ijambo giwe bazi uko ivyo yavuze ari ukuri yagiye mu bwiza bwo mwijuru ararengana izuba imbere inyuma y'ukuzuka kwibiranditse mu byanditswe vyera yuko abera mu iseno rya kera bace badugana nawe abamarayika bararaba baravuga bati mbere n'abera mu iseno rya kera igihe binjira baravuzwe bavuze ngo mwamarembo mwe nimwe ibirembo marembo nimwuguruke kugira ngo umwami w'abami yinjire nk'uko byanditswe muri Zaburi ikibazo cyari kingoni none umwami w'ubwiza ninde nabo barishura bati n'umwami yanesheje mu rugamba Zaburi ya 44 bari bane yari yanesheje hamwe n'abera mu iseno rya kera bacha barinjira muri ya barabara gusha ku ntebe y'ubuntu aravuga ati data ngaba bo wampaye aravuga ati icyari buryo bwanze gushikaho nzofata abansi bawe nkabagira indava y'ibirenge byawe oh gushikaho abantu banze nzobuza mwe muyera oh murabona ikuna yankukuma yaciye yicara ija hejuru cyane kagumishanze igisho ivuga iti kubwa igihusi ni kije yakimanuka mu kiyaya ikirafata byana byayo ibyana byari byavuye mu cyari bitangura gukina biri hanze y'icyari ariko inkukuma nayibonye ifise amababa maremare uyafatanije yogira nk'imetero 14 yari kiraraba ibyana byayo inigisho ryayo ribona cyane iri ku birometero byinshi cyane igisho ribona cyane igisho ry'inkupa rirabona cyane ugerageje kwikurikira duga mu kirere ntivyose wakwikurikira n'inyoni ikomeye cyane irashobora kubona aho ibintu byose biri imana imeze nk'inkukuma yehova yicaye ku ntebe y'ubwiza irikiraraba abana bayireba kugira ngo ntagire ikintu na kimwe kibashikira nihaza igihuhusi iyo nkukuma iciza iguruka yihuta ikifata byana byayo ikakibidugana ikarengana icyo gihuhusi ikabitwara mu gitandara naciye niruka ndabibonye nshima imana ndavuga nti igisho ry'imana naryo riri kuri jewe irambona umunsi umwe izofata amababa yayo iziguruka yihuta ize kuntora nshaka kuguma mfashe umusaraba gushikaho umwe muyera zozira kuri jewe kamaze anware nimba mugwayo no munsi kumugoroba nimwakira isezerano ry'imana muraza kubona ubushobozi bwo kuzuka azo batwara ibyumviro byose byari byaheze kumbure ko namwe ibyizigiro byaheze kumbure ko umuganga yababwiye ngo ntimugishobora kubaho kumbure ko mwibaza yuko atabuntu mugisigaye kuri mwebwe kumbure ko mwibaza yuko mudashobora gukizwa sibyo igihe cyose umugishora kuza no mugikorane burya mu mugifite ibyizigiro yuko mushora gukizwa kandi gihe cyose mugifise ukwizera ko gushora kuza kugira ngo tubasengere imana izo bazigama kandi zo bashira ku mababa yayo mufata amasezerano y'Imana muzokira Imana arasezeranye niko yabivuze kandi urero umugwanizi yaci yaraje araza abigishwa biwe bari mu kiyaga ama daimoni menshi bimirimbi yari yavuze ati ubu rero ubuko bari mu bwato turabasuka mu kiyaga akenshi mu ishengero hari ibintu biba biba mu bantu twibwarira abanyamerika akenshi tuhora tubibona haba abantu baravuga ngo imizi ibitangaza yaraheze ngo ntambatse bamwe mu Yeruki bawo niko abantu basigaye bivugira muri kino gihe nta kintu na kimwe bazi jenda babwiye Yesu Kristo yararije niko ari none umunsi niko zokwa mu bidashira aho ari wa wundi nyene igihe rero imipfunda yaza mu kiyaga bakababara rwose bakaruha muri Matayo 14:45 bace bararamura amaso baca bamubona Yesu ari karaza ari hejuru y'amazi bari bazi yuko ari gihume niko bimeze no munsi mwishengero abantu baratinya mwemu yarashobora kubakiza baratinya ngo Yesu yoza muri kintu gikorane iyo vyogenda nka kujya nyene vyageze muri Matayo 24:27 iyo babwira ati nimuhumure ni jewe nizera yuko umuntu kano kanya rero Yesu ari hano mwe muwe yera ari hano kuko ariko harababwira bijya bintu nyene vyabaye nka kujya vyagenze kiriya gihe bijya bintu nyene bijya vyamwa nyene biriko biragaragara nkuko vyagenze kiriya gihe mwe bagukozi bwiwe nimwe abantu badatahura nimugira ivyizigiro muvuge muti mwami ndagushimiye kubona waturunke mwe muyera turavyizera kandi ni wewe turakwizera kandi turakwemera nsigihume cyangwa ibindi bintu oya turizera yuko ari wewe kuko wabidusezeraniye mu byanditswe vyera turi hano tuzi uko nitwabasengera unumugwe bavuga butumwa turi kumwe bose baraza kubasengera sijeje jenge nsenga twese hamwe turaza gusengera hamwe niba ngwaye nkaza hano mu rongo w'abasengerwa no shima yuko mwese musengera nimba umugore wanje cyangwa undi muntu yubagwaye no shima yuko mwese muba imvuga kuri mitima yanyu mugasengera mwese hamwe mugasenga mwese kandi nimba mubwira gusengera mwe ndata mugasengera abumujyango wanje nifuza yuko mubasengera n'umutima umwe ugororotse wimvuga kuri nanjye nashaka kubasengera n'umutima ugororotse wimvuga kuri ndababwire iki byanditswe bivuga burya mwaramaze gukira kuva kera Imana yarabahaga gukira indwara kuva kera kuko imishyago y'uyu mwaramaze gukira ese icyoma mugahagara hamwe muhagarara no munsi hano umwami wacu ari buryo bw'icubaro cy'Imana ahizamugwa rizobera tuzomwibonera mu kirere ukuza kwe kuzomera nk'umuravyo urabiriza ibuseruko bakawubonera iburengero iyo amavi yose azofukama indimi zose zature mwe mugecha riteri bari babayeho mu gutsindanishirizwa mugecha wesire bari babayeho mu kwezwa ishengero ya abantu rero mu ishengero bakene bace baronka ikanguro rya mwe muyera baronka ivyimpano ubu rero tugeze kwiwe ry'agasongero mwe mu Imana bwiza kwa mu ishengero urya mwe munyene yari muri bo igihe Imana yemeza isezerano yagiranye na Aburahamu murazi ngene vyagenze yaciyabaga inuma baga n'ibindi bikoko hano muri Amerika turatugiranira amakontra cyangwa amasezerano tukavuga mu Buyapani hariya mu buseruko babaga ibikoko nk'uko Aburahamu yabikoze mu kugiranira amasezerano hagati y'abantu babiri mwese murazi bijya bikoko yabaze murabizi hanyuma byanditswe yuko bagirana isezerano acyaza hagatebya bikoko yari yabaze umuntu iyaciye kubiri isezerano yagiraniye n'umuntu yacamera nka gikoko cyishwe yarabakwiye kwicwa bose babwirizwa guhuza mu isezerano bagiraniye byari bikwiye yuko ariko bigenda nivyo Imana yakoze i Golgota Imana yeretse Aburahamu yuko biciye mu mwana wiwe Isaka ko Yesu azoza kandi Imana izana Isaka Yesu Kristo i Golgota umubiri wiwe uri iburyo bw'icyubahiro cy'Imana kandi yaturungikiye mwe muwiwe murunga ku ishengero maze umunsi wo kuzuka mwemu yari muri Kristo yaciye ajya ku ishengero bitabimeze uko isezerano ntiro ryagenze uko ryabwiza kugera ndibaza ko mubibona bindi atabakunda n'abasiki bacu ndizera yuko mubibona uko bimeze urya mwemu nyene yari kuri we atsoba kuba kuri mwebwe n'iryo sezerano ageranye natwe umuntu wese anyizera azokora nk'ivyo nanje nkora niko byanditse muri Yohana 14 ndeka twunamike imitwe hano ndabona abantu umugore umuhungu n'umukobwa aho bahari abantu hano batamuzi nk'ababarira ibyaha mugaba mushaka tubibuka mu masengesho mukavuga muti mwami ngira igikoresho ushobora gukorera mu mwami imbere yuko tubona ikintu runaka mbega ntimushaka muri kano kanya kuduza ibiganza mvuge muti mwenda tabwanamu shaka kwemera Yesu Kristo Imana ibahezagira baduguje ibiganza mwese hari buryo bwanje mwese Imana ibahezagira abana bicaye hariya hejuru mwese iburyo ibumoso niba mutara ba Kristo ndabasavye Imana ibahezagira ndabasavye Muhungu we Imana iguhezagire nawe ibubamfu bwanje Imana iguhezagire ndabona ibiganza byanyu mwadugije Imana irababona irazi irabazi data twizuru mwijuru baduguje ibiganza ndizera yuko ari mvuga kuri mitima yabo turazi yuko atagiye dusigaranye Yesu Kristo araje Yesu araje turabona yuko imese ha isengero mukutumenyekanisha nk'ari Mesia imbere yuko na yarungitse bya mwemu nyene mu isengero akiza abantu avuga ibintu bigiye kuba avuga nibimaze kuba ayahishura n'ivyumve biri mu mitima y'abantu Yesu yaramenye ivyumve biri mu mitima y'abantu n'ubudata turabona ivyo bintu nyene bikora subiramo kuba mu ishengero ndasavye nguhezagira abantu bose badugije ibiganza uba ubemere bakwakire mwami bakwemere nk'umukiza wabo bwite nubuze mwe mu wawe kugira ngo bashobore kubaho ubuzima baguhebere ubuzima bwabo nk'abakristo ndabigusabye mu izina rya Yesu Kristo amen ndabashimiye cyane kubw'ubutumwa duheje kuvuga kumva iminota 20 mwebwe mwaduguze ibiganza mwenda du plaisir ni yahamagara abantu kugira baze kugicaniro uburengira ndabafatire kucyo muvuze mbere mwadugije ibiganza murabiduza hejuru muguma mubidugije hejuru Yesu yaravuze ati unyizera azoronka ubwenge budashira kandi ntazoja mu rukinja ahubwo avuye mu rupfa gishyize mu bugingo ubure muravuga muti none kuduza ibiganza bisigura iki murazi yuko haba hari inkomezi ituma umuntu adugiza ikiganza hari ubushobozi bushaka kukimanura ariko mwemu ari muri mwebwe ni muzima mwemu yabumvishije yuko mwazimiye kandi ko mutsa kuduza ibiganza mukabiduza ku muremyi wanyu kugira ngo ashobore kubakiza ni mwemu ari muri mwebwe niwe yabikoze iyo bitagenda uko mwari kubarura ibiganza byanyu mwari kuno biduza ariko ko mwemu yabiyategetse mwadugije ibiganza izina ryanyu ryanditswe mu gitabo cy'umwagazi w'intama kuva kera niba mwizeye abizeye bose bace bongerwa ku ishengero ubu rero ko dushaka gusengera abantu bari mu murongo w'abasengerwa nashaka yuko mwitera muje imbere kugira ngo tubasengere kandi mushobore gushinga intahe nimwamushingira intahe imbere y'abantu bazobashingira intahe imbere y'abamarayika nimwamugirira isoni nabazobagirira isoni imbere y'abamarayika nimuze nibande nibande bagiye kure y'Imana mwara musezeranaye kuko ndizera yuko turi mu gihe cy'ubuntu murashaka kuza ku mana ngo muvuge muti mwe muyera nimwe ni akora ivyo bitkome ivyo bikogwa nyene murada kwemera kuza ku mwami mukeneye kuba ibishinga ntahe by'ubuntu agira murazi yuko muri buno buzima niho honyene bishoboka mukiri wazima atari nyuma imani baheza agire mwese mwebwe mwese mukeneye kwishikanira umwami ndasenze kugira ngo imani bibahe haramakarata y'abasengerwa yatanzwe haramakarata y'abasengerwa yatanzwe Mungu anja yambwiye ngo ko batanze amakarita y'abasengerwa 50 bayatanze ariko inimero indome F indome F ubu rero ni mugume muciye bugufi imbere y'Imana mutekereze gushikaho bahamagara inimero yanyu iriko indome F Ngiye ndabashinga nta yuko ndababwiriza ukuri yuko Yesu Kristo ari muzima kuri mwebwe nimwibaza icyo bisigura kuri mwebwe mbega ndababwiye ko ari muzima bisigura iki hariho amasengeri 2000 atamwemera ababudiste abayisilamu n'abandi bantu bose ntibamwemera nibaza yuko mwe ndata Robert na mwe ndata Tony Osborne nibaza yuko bari hano n'abamisiyoneri baja mu bihugu bakwiragiza ubutumwa bwiza barashobora kubabwira yuko amasengero menshi atabinezwe ishengero ryacu niryo ryonyine dini ryacu cyangwa ishengero ryacu niryo ryonyine ryemeza yuko uwaritanguje ishengero ryacu yarazutse kandi aheza imyaka 2000 ari mu ishengero ndi hano ndabivuze mvuga nti ariko arishura hano hari abantu barenga 1000 kuri umugoroba ndamaze kuvyibonera aho abantu bashika 200 baza bakamubona nta na rimwe yigeza nanigwa kandi ntazigera nanigwa n'umunsi wa rimwe ni Imana mutegerezwa kumenya neza ibyo muvuga ubu rero mw'abantu mwe mutagira amakarita yo gusengerwa mukenego yuko tubasengera ibisumurongo abasengerwa aho nza kubona ibyumviro by'abantu bari mu mitima yabo murabona yuko igihe Daniyeli yagira ukwerekwa byaramuruhishije arababara cyane umutima wiwe rereki yagiye wa mugore yarafise ubutinyanka yakoze ku mpuza Yesu Kristo yaravuze ati Yesu yaramwaje ati ndeya nkoze ko acabwira ujya mugore amubwira ati wa mugore we ukwizera kwawe kwa ukijije acaravuga ati ubwo nyine ujya mugore yashinga intara avuga yuko indwara yiwe y'amaraso yaciyihera ubwo nyine kandi ukwizera yarafise niko kwamukijije ntiyamukoze ko mu buryo bw'umubiri uravye neza yamukoze ko mu buryo bw'impwemu kuko abantu bose bariko baramubanda Petero aravuga ati mbega none bishoboka gute nguvuye ngo hari umuntu ankoze ko kandi Yesu aramubwira ati oya ndumva ko hari ubushobozi bumvuyemo Yesu hari ubushobozi bwamuvuyemo kuko yaravuze ati ndumva ko hari ubushobozi bwamvuyemo none bimeze gute kuri jewe iyo ngize ukwerekwa jewe Yesu yaravuze ati ibintu nkora namwe muzobikora ati mbere muzokora nibi birushirije nkuko byanditse muri Yohana 14 ndazi uko kiya gisomwa cyabwirizwa kuvugwa ngo muzokora byinshi kuko ivyo bikogwa mu ishengero ryose ko riri ku isi ndushura gukora ibiruta mu bwiza ivyo Yesu yakoze kuko Yesu yarazuye abapfuye arahumura abantu nitwokora byinshi biruta ubwiza ahubwo tuzokora byinshi mu igitigiri cya byinshi mwe mu Imana ari hano ari muri Afrika ari muri Australia murabona ige Yesu yari ku isi yambaye umubiri Yesu yari Imana yishuye yambaye umubiri nukuvuga ukunengezera koze ku Imana kwaba muri we yari Imana yishuye ntanwe yigeze abona data atari umwana yamugaragaje yigaragaje muri Yesu Kristo umwana wiwe yemwe mu Imana yaraje kuri Maria hanyuma carema acarema agasyasya aka murazi uko murabaza yuko musanzwe ubuzima uva ku mugabo ubukava ku mugabo ariko hano kuvyerekeye Yesu nsibiri ibintu bindi vyabaye ntivyabaye mu buryo bwo guhuza ibitsina Yesu yari Imana yonye nubwiwe amaraso y'Imana niyo yaje muri Maria Imana irabirema muri Maria nico gituma muri Yesu Kristo hari kunengesera kw'Imana kose yarafise mwemu atagabanije twebwe dufise mwemu agace gatoyi hamwe noja mwiba hari njanye ino mpano Imana yampaye jewe no wandaka no ndi nkutuzi dukeyi ndi mukiyaga kinini no ndi jewe utwo Imana yampaye ni dukeyi ni nko kudaha utuntu mu ibahari ariko muravye neza ibyo bintu amazi udashe mu kiyaga burya ayo mazi abafise ibintu biri mwaje amazi menshi asigaye mu kiyaga turafise mwemu ariko dufise agace gatoyi twebwe yaduhaye agace gatoyi ariko kuriwe Yesu Kristo yaje wese yaciye yigabura mu ishengero kugira ngo igikorwa aja kuri umwe wese kugira ngo igikorwa cyo gishore kubanda mu ishengero ntibitangaje yuko abantu badashobora kubitahura abantu biravuga yuko ijyandirimbo ivuga ku rukundo rw'Imana bayisanze ahantu harabasazi nta muntu ashobora kubivuga Imana yarakunze abari mu isi kubyo yatanze umwana we w'ikinege kugira ngo bamwizera bose bashobore kuronka ubugingo budashira ntibapfe rubi mbega ubutumire Imana yaduhaye bagenzi banze bakundwa twabwirizwa kugira isoni hamwe tutoyikorera murabitahura ndavuze nti twe tumeze nk'igihe wodaha amazi makeyi mwibahari mbega muramwizera ko ari hano kugira mushobore kumenya yuko mbega ho bari umuntu hano hari umuntu hari umuntu atarabona ukuntu bigenda hano mu bikorane ndabona yuko ngice cy'abari ngaha muri koraniro batarigira babona ukuntu bigenda murabona yuko nashobora kubafata umwanya muremure ariko mwebwe mwese mwizera Imana mwebwe mwese mutagira ikarata yo gusengerwaho isichoma nkabona ibyumve byo mu mitima yanyu bikaba murafite ukwiza gushobora gukora ku muzu y'umwami Yesu mugakumukorako nimba mwizera murashobora kumubona Yesu Kristo nimba ari uko yarari kuri uko Yesu Kristo yarari nuko uno munsi gushika ibyo byashira murabyizera niwe mwerezi mukuru yicaye iburyo yicaye iburyo bw'Imana murazi muremera yuko ari umwerezi mukuru atwitwararika mwebwe bashasha murabyizera ko ari umwerezi mukuru none atabikora gute mumukoze ko uno munsi nimba ari uko yararejo ariko ari uno munsi ariko zuko bibirashira ujya mugore agwaye utinyanka yaramukoze ko kandi ubwo nyine yaciyakira kwari ukwizera kwiwe namwe nimwizere cyo kimwe uno munsi ngubu butumire Ese choma igikorwa cyo kumenya ibiri mu mitima y'abantu kikagaragara hano mwebwe mwese mwajyana mu murongo w'abasengerwa murabona yuko nta kindi nokora atari kurambira ku biganza ku bantu Yesu yaravuze ati ngibi bimenyetso bizokurikira abizera bazorambika ibiganza ku bagwaye Mariko 16:17 atari ibiganza byanze ahubwo kubizera bose bashobora kubikora ntituri hano kugira ngo dukore ibintu bitandukanye ntituri abantu bakora ibintu by'ibikino ariko turi abakristo turi hano kugira ngo tubabwire ubutumwa bwiza bw'Imana yarasezeranye Imana yarasezeranye Imana yashyize mu isezerano yashyize mu ishengero abavuga butumwa intumwa nukuvuga ngo ijambo intumwa risigura warungitswe yashizemo nabigisha bavuga butumwa abungere abo bose bari mu ishengero Imana yabashyize mu ishengero kugubuntu bwiwe nkuko yabimenye kera bitaraba muri buri shengero hari impano icyena za mwemu kuvuga mu ndimi gusobanura indimi kuvuga mu ndimi nibindi nibindi ivyo byose mwaravyigishijwe ko ubu rero murabona yuko umuntu ashobora kugira ivyo kubafite ivyo bintu kuno mugoroba murabona nimba Yesu ari mu Kristo ari hagati yacu nabigaragaze ni mwizere ntihagira umuntu numwe izicoma akagira abantu bahamagarwa hano bagahamaga mu buryo budasanzwe nimusenge muvuge muti mwami mfasha kugira ujya mugabo abari jahamagara ntacyo jenshoboye abantu barubwa mbere bashika hano arubwa mbere bashitse hano nimuduza amaboko abantu tutaziranye nimuduza amaboko ndabarabe abantu bose bari hano mu ikoraniro tutaziranye murabona nimusenge nimusenge murabe yuko muherezi mukuru nimuzima ariko aradusabira niba mwoshura kumukorako nimumukoreko nimuhunge ibintu by'abantu batacyo bimaze ifoto ya wa yankingi umuro barayifashe yaramenyekanye hose gushika mu Budage hari hose yaramenyekane nimwegere hano mwe ndata George Lacy yaravuze ati ibi ifoto si ibintu byo mu bwenge bw'abantu biyumviriye kuko uwo muco by'ukuri waragaragaye hejuru ya mwe za Branham ujya mugore yicaye hariya ariko aragerageza gusenga urakeneye gukiza ingwara urwaye ingwara yitwa hemorroide ndabona bajya abagore bose kwari babiri barakize nimutahe umwihire wanyu muraheje gukira ujya mugore nawe yicaye hariya yadugize ibiganza ukundi kuboko yagushize ukeneye gukira diabete ingwara y'isukari urizera ko Yesu kizaza kugukiza nutahe umwihire wawe urakize Yesu Kristo yamaze gukiza uyu mugabo yicaye ngaha agwaye ingwara ivumbuka y'imirire y'amaraso urizera ko Imana ishobora kugukiza uravyizera haguruka haguruka wo ufisi karuvati tukura sindakuzi sinzu uriwe sindakuzi tayimuhira wamaze gukira Kristo yamaze gukiza muravyizera mwese mwe muri hano ari ubwa mbere ninde yaje ubwa mbere hano nimugume ngaha turabe mbega turazinanye jewe jewe tura ubona tuzinanye twebwe twuturi babiri nubwo tutazinanye Imana iratuza ari umugore hano mbona sinari bigenda mbona kuva mbaho kugira ngo mubone mubone ko ari ibintu bizima yuko mwe mu wa Kristo ari hano nimba mwe mu wa Kristo mwe mu w'Imana nzima ajya kamishurira akambwira icyugwaye gawa mugore we mbega uwo vyemera ivyo birashobora koroha kuvuga ariko kumure kugwaye kandi novuga nti ngenda kurambika ibiganza ngenda kurambika ibiganza ivyo vyo uwo vyizera novuga nti mwe muyera ari hano ndavyizera ariko hamwe yombarira ikintu wakoze canke nkuko twabibonye no munsi mu byanditswe vyera mbega none womenya yuko ari uwo cyowemera ko ari ubushobozi budasanzwe biriko birabinkoresha sinari bigenda kubona sindakuzi koraniro mwese mukoraniye hano mwebwe abantu bose mutari buze mu gikorane jewe ndiko ndagirisha hamwe mwoyishu mu uyu mugore je ari imbere yanjye sindamuzi ibimeze nakujya byaza muri Yohani gishakane Yesu na wa mugore w'umusamariya kazi hariya kwiriba yaramubwiye ati yamubwiye ibyamushikiye byose mwebwe namwe muriko muravyiyumvira ko uno munsi hano aha niho mwe mwereka arakorera kumbure ko uyu mugore ari umukristo ariko kumbure ko agwaye cyane ko abafite ikibazo cy'amafaranga cyane sinzi ikibazo afise ingorane afise ariko none hamwe twomubwiye hamwe no mubwira ibimuraba mwo kwizera mukekeranije biba biheze kuko ijambo ry'Imana ijambo muvuze kuri mwe muyera murogoze kuri mwe muyera nimubabarigwa haba muri ino sanke muyizoza sinzi icyo muza kuvuga ariko none niyavuga uraza kwemera yuko ari ukuri uri umukristo sinavuze kuko sinibumbona uko rakomanya iminwa oya si cyo gituma ndabivuze ariko ndazi yuko impemu yawe iri kiranyakira ndabona yuko urazi yuko hari ikintu kiriko hari ko hari ikintu kiriko kiraba hagati ya ndabona yuko ushaka gukunda gusengera ndabona yuko ugwa kuboko kwawe ugwaye kandi yuko kuboko kwawe kudashobora gufisa ubunini budasobanutse urizera yuko Imana ishobora kunyereka ikambwira ikibazo ufise nutaye muhira wakize mwese hamwe nimuze dusenge nimusenge mugwe mumpemwe y'amasengesho tatwa twese turi mu ijuru nagukize nabonye ikibazo ingorano ufise Imana yo mu ijuru yakugira imbabazi wewe ufise ingwara abagore bagwara nutahe niwizera Imana yagumaze kugukiza Imana yamaze kugukiza ingwara ingwara z'abagore ndasavye ngo ufashe mwene data umukize mugiye ngiyana murabika ibiganza ingo mwene data egera hano ndasenze mu izina rya Yesu urizera yuko uzagukira kandi yuko bizagenda neza ntukekeranye ndagusave data ngo umukize mbega murabona ukwerekwa ntiguziko gukiza ahubwo kunyereka ibitagenda neza muri mwebwe murabona yuko uyu ari kumwe natwe urizera yuko Imana ishobora kumbwira ibitagenda neza n'ingorano ufise urada kwizera yuko ivyo bivuye ku Mana muri icyo gihe wewe ushaka ndagusengere kubera ko mu maso hawe havyimvye mu buryo budasobanutse mbega mwe muyera yoza akamishurira woca wemera reka ndagusengere uri umuntu mwiza gose ndabona ko uri umuvuga butumwa ndabona yuko utari wino ndabona ko uvuye mu kindi gisagara ndabona yuko uvuye muri Arkansas uri kurasengera umuntu ari hariya gwaye kansere wowe uramaze gukira kansere kansere yawe yari kwizosi narasenze kansere kirakira hari Jones Boho ni ukundi ko uragize urizera yuko Imana ishobora kumbwira uriwe ukwizera kwa ufite ukwizera kwinshi genda imana yagukijije ntukekeranye mwese nimugume mu ntumwe y'amasengesho musengera abagwayi muvuge muti mbege yaba ari mama wanje cyangwa undi muntu musenge musaba yuko Imana imukiza mwami Yesu mana yanje nyanabiki kuganza kuno mugwayi n'umugore kugira ngo ashobore gukira mu izina rya Yesu aba impumyi ya umuntu umwe yaraduza havuga ubutumwa umugore umwe acyarakira acyarahumuka amaso nimumuza no umugore ngaha ni ushobora kwizera wese arakira mu izina rya Yesu Kristo nimukire mu izina rya Yesu Kristo Imana igweza gire urizera urizana umutima wose ubushobozi bw'Imana ikomeye buri hano mwami Imana nzima kiza umwe ndata Mwendata urizera n'umutima wose data wo mwijuru ndagusenze kugira ngo umukize mu izina rya Yesu Kristo kunseze mu izina rya Yesu Kristo nimumwemere nimumwizere mwese mwize n'imitima yanyu yose mbega bamaze kumusengera mbega urizera yuko Imana ishobora kumbwira ibintu byose bikuraba mbega urizera ni ibintu bikomeye cyane urakeneye yuko ukwizera kwa gukomezwa mbega urizera kwishobora kubimbarira urashaka ko ndagusengera yuko iyo ngwara urwaye ikira uri umuntu akunda gushavura ku kintu cyose umugabo wawe yari ngaha mu gikorane yamaze yashaka urizera yuko Imana ishobora kumbwira uwo uri witwa Madame Osring urashobora gutaha imuhiri wawe ntukekeranye wakize mwese nimwize n'imitima yanyu yose nimuhabe ukingwara mu izina rya Yesu Kristo umuvumo wose ubaveko mwese nimwizere n'imitima yanyu yose data twese uri mu ijuru nuhezagire kandi ukize uno mugore mu gihe muri ko muri mu murongo w'abasengerwa nkaho muri ku musaraba ngenda barambiye kubiga data nukize mushiki wacu kugira ngo akire mu izina rya Yesu Kristo akire kansere urizera yuko nubwo ufite kanseri imana yagukijije ni ibintu bikomeye cyane ndabona ko umwiza wari hejuru yawe urakuvuye ko niwizera kanseri nizogera nizosura kukugirira nabi nukomeze mu nzira yawe ingo mushiki wacu turasavye utugirire imbabazi mwami mbabarira iyo ndiko ndaburaba niyo ndiko nderekwa ndagira intege nke mu mubiri iyo ndiko nderekwa ndagira intege nke mu mubiri mbega mupfaso urizera nikuvuga yuko ingwara y'igisukuri ingwara y'isukari yarakubabaje cyane urizera yuko Yesu kizaza kukiza ibyo bintu bwiza guheba ari kubwiza guheba itabi guheba n'ibindi bintu byose urakeneye yuko Yesu urakeneye Yesu kizaza nk'umwami n'umukiza wacu nturaba umukristo mbega umuri kano kanya none umukiza wacu cy'umwemera witwa Perry niryo zina ryawe ni wakire Yesu Kristo akizi akubari ibyaha byawe gukiza indwara zawe ni wizere n'umutima wose ni wizere hari kibazo mfise mbega abantu bose badugije ibiganza mbega nimushaka kuza hano kugira ngo muze nimuze hano ngo muze mugite guturaririmba indirimbo mwebwe mwese mukeneye Kristo mbega nimushaka kuza hano mbega nimwoza hano kugira ngo mumwemere ngo mwemere nk'umukiza wanyu nimuze hano muze muze munyongaziwe muze mube hafi yiwe bagenzi banje ndizera yuko mutibaza yuko ndi umuntu apfa gukurikira ibintu gusa niko ndababwira ukuri mwe mu w'Imana ari hano muri nkoraniro murabizi noneho ntankeka ubure tugira turirimbe oh ndamukunda mugihe twe turaririmbe yo ndirimbo ngo ndamukunda mugihe twe turaririmba ngo ndamukunda nimuze nimwegere hano imbere nimuze nimuze mwebwe mwese abari ngahavuga ubutumwa nimumanuke muze abari hano mwese nimumanuke duhure nimuze mwegere hano tumara na kanya gatoyi turirimbe tuvuge twese hamwe turimo tutinda mukunda na mukunda bagenzi banje ndabasabye muze ubu rero muri mwegereye umwami wacu ari hagano hafi yacu nimuzigera mumwumva ari hafi yanyu kurusha kino gihe ndi mwe gushikije muzohura nawe amasomo yandi ndi mwene so ndabasabye nimuze yateguye gakiza ku bwacu Golgota turirimbe kandi tuti ndamukunda ndamukunda kuko ari we yabanje kunkunda akandonkera gakiza kugiti Karuvaliyo umwami arazi ibyimbere by'imitima yacu ni watuma impumi zibona ni watuma abantu abatumva bumva mbega nimwoza muri kano kanya mwebwe mwasubiye inyuma mukaza kure y'Imana mbega nimushakuza mbega nimwoza nimuze mwakire mwe muwe yera kubera ko murashakuza nimwibaze yuko nimuze nimwibaze yuko ntazi byanditswe nimurindire ibitangaza byo mwibya ishuri hana ko bibashikako umubya ishuri 11 azobaje kwiyereka abayuda igihe abayuda bazakira mesia igihe cyanyu kitubataheze ubu nicyo gihe cyanyu nimuze turirimbe 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 kandi yuko turazi yuko kumunsi w'urubanza ntacyo nzobazwa oho bavuga butumwa nimuze turirimbe twese hamwe tuti ndamukunda namukunda ko yandonkaga kaza kumusaba bigorogota oho ndumva ko ari hano nimuze hano nimuze hano ndabasavye nimuze hano bendata nimwegera hano imbere oho ndumva yuko ari hano nimuze ndabasavye nimuze nimwegera hano imbere nimuze bendata nimuze come right on down come right on brother dear tata twese uri mwijuru ubure turazanya abantu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo uyu mwana ubwa Yesu mu izina rya Yesu Kristo mwana wawe abantu bahagaze imbere y'ikoraniro ndabazanya imbere yawe barafise ibintu bibabaje kubw'ibyaha byabo kandi nibo baza kuba insinzi ya kino gikorane ndabaza mu nyonga zawe haranditswe ngo ntawe ushobora kuza kuri jewe data mukwegereye nkuko byanditse muri nkuko byanditswe ngo abo data yampaye bose bazaza kuri jewe mbega abantu bafite amahigwe kuko bazi yuko Imana ishobora byose yabakwegereye ku mwana wawe Yesu na mashikanwa y'urukundo Imana ihaye umwana wayo nta ntwe ashobora kubakura mu kiganza cyawe niko Yesu yavuze bari mu mutekano barakingiwe baje hano kuko bazi neza bazi biciye muri mwemu wawe yuko mwemu yera abazana mu nyonga zawe barazi neza yuko bari bazimiye kandi yuko muri kino gihe baje kuri wewe kugira ngo bahabwe ubwingo budashira haranditswe ngo abizera bose baronke ubwingo budashira waravuze uti havuze yuko abazera bose uzobazura ku munsi w'iherezo kandi ko kuko umucyo w'izuba wakiye kuzuba kandi ko aba nta iyo umucyo watse ukakira ibitegwa bica bimera nico izuba rikora iyo ryinjize ubuzima bwaryo bwinjiye bukinjira mu bitegwa umunsi umwe umwana w'Imana zoza abantu bahagaze hano ku mugoroba abantu bahagaze imbere y'umukozi wawe n'abakozi b'Imana turi kumwe bahagaze hano kugira ngo bashobore kwemera bashobore kwakira ubwo budashira umunsi umwe kumbure badusubira mu ivu kumbure yuko imva bahambwemwo kumbure ko bazoshira ko ikibuye ariko ubwo budashira bwo baba bamaze kuburonka ibihe byo burundu Yesu azobahamagara azoca bahamagara banabawe mana esicoma bakabaho bakaramba ku isi buzu umunezero bagashobora kuronka ikoraniro ryiza bakoraniramwo kandi bashobore gushitsa igiko babwiriza gukora gushikaho urupfu ruzoza rukabajana mwami nubibahe babe abawe mu izina rya Yesu mwebwe mwese mwaje kugira ngo mwihane mbega murizera muri kano kanya mwamweme nk'umukiza n'umucunguzi wanyu bwite ivyo mushobora gukora byose nukubabazwa n'ibyaha byanyu mwakoze mukicuza ibyaha byanyu mwakoze murashaka kwizera muri kano kanya mbega mwafashe ingingo yo guheba ibyaha byanyu no kwemera Yesu Kristo murakoze cyane Imana ibahezagire bendata bavuga butumwa nimuze mu barambe kw'ibiganza bose turaza gusenga kugira ngo baraho nk'umubatsi wamwe muyera aho bari muri kano kanya nimuze mubakikuze mu barambe kw'ibiganza kugira ngo dushore gusenga tubasengere kugira ngo bahabwe umubatsi wamwe muyera kugira ngo hanyuma ndasabye abantu ikoraniro ryose munamike imitwe bendata bakunda n'abasiki bacu ubulero duheje kumva ubutumwa mwatabara namwe yavuze n'igikorano cyo gusengera abagwayi yakoresheje turashimiye umwami Imana kuko twashoboye kumenya igihe turimo twarashoboye kumenya intumwa twongera tumenya n'ubutumwa byose twaravyakire turavyemera mu kwizera nimuhezagigwe mu mahanga yose mu ndimi zose na cyane cyane bendata bose bakorera Imana nimuvuge gusa ibyo Imana yavuze mu ijambo ryayo maze mureke ibindi byose mubirekere mu maboko y'Imana nimuhezagigwe mu izina ryera rya Yesu amen amen. Oh, Yesu kuna liviza kumenya ko Yesu Kristo aruwanje niwe atabuyicete chandega Dios niwe byose kuri jewe ndi hafi ya Yesu ambe hafi ya Yesu data twese kirere cyo mwijuru kiradukikuje mukurindira mukurindira turi imbere y'inyonga ziwe ubure twese duhagaze turi nkamo imbere ya mwemwe abasengesho twegereye twegereye umwami wacu twihebeye imana turayishikamiye uko biri kose twegereye umwami Yesu data twe inmo akaga ko mu ijuru karadukikuje mukurindira yuko mukurindira dutekereje mu nyonga ziwe twese hamwe turi mwe mwe amasengesho mukiza wanje mukundwa nukure mukajewe muri kure je kajewe muri jewe igikorwa cyanje nivyo nkora byose bigaragaza ubuzima bwawe muri jewe hafi ya Yesu hafi ya Yesu akaga ko mu ijuru karadukikuje turindire dutekereje imbere y'inyonga ziwe duhagaze imbere y'inyonga ziwe turi mu mpamvu y'amasengesho